Eddie, Nici Bu De Amerik. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe New Generation ni ishyirahamwe ridaharanira inyungu rishimikira kugwaruka mu Burundi mu kuruha uburyo burufasha kuvamo imboneza muri kazoza. Iryo shyirahamwe ryashyizweho mu mwaka w'1998. Iryo shyirahamwe rishimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha abana bo mu ibarabara. Mu ntumbero yo gufasha abo bana mu buryo butandukanye, ishyirahamwe New Generation ryarashyizeho umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe n'abo bana witwa Imboneza FC, waserukiye Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara cyabereye mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2014, ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyabereye muri ico gihugu nyene. Umugwi Imboneza FC warangije mu kibanza cya kabiri utahira umudari w'umwaka. Uwo mugwi uzosubira guserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera Moscou ku mugwa mukuru w'u Burusiya mu kwezi kwa gatanu kwimirije, ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose kizobera muri ico gihugu nyene. Kazoba akaryo kandi ko kuvugira uburenganzira bw'abana nk'uko byagenze mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2014 muri Brazil. Inyuma y'igikombe cy'isi yose cy'abana cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mwaka w'2014, harabaye ibiteramo ndangamico aho abana bava mu bihugu bitandukanye berekanye imico iranga ibihugu byabo. Harabaye n'ikoraniro ku burenganzira bw'abana bo mu ibarabara aho havugiwe gateka kabo. N'ibihe byoba byavuye muri iryo koraniro, nikihe abantu boba biteze ku mugwi Imboneza FC muri uyu mwaka? N'ibihe ishyirahamwe New Generation ryashyitse ko mu Burundi kuva riserukiye u Burundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2014? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Landry Gakuba ajejwe gutangaza amakuru mu ishyirahamwe New Generation. Tutarambiranye, umutumire wacu waramutse.
Maramutse, nashaka gukosora gatoyi, ni Nahimana Dido nasurukira imbere y'amategeko New Generation, ariko turi kumwe kandi na Landry hano.
Yego, ngo tubwira icyo mwiteze ku vyerekeye no kugenda muri ko muritegura kuri uwo mugwi Imboneza FC.
Ego, nkuko twabikoze mu mwaka w'2014, naho bitari byoroshye kubwa ariko bwa mbere ishyirahamwe ryacu rigiye muri iryo higanwa ry'isi yose. N'ubu tuba twitegura, tumaze igihe twitegura ko twamenye kare yuko umugwi wacu uzoserukira Burundi na kano karere muri iryo higanwa rizobera Moscou. Ni ukuvuga ngo twararonse umwanya ukwiye wo gushobora kwimenyereza gusumba uko twabigeze mu mwaka w'2014, ariko kandi kubera ko ariho abariko baramenyereza bari bagiye muri iryo higanwa mu mwaka w'2014 muri Brazil, biroroshye cyane ko abana bazi neza ingene bizogenda. Rero ndumva twiteguye, naho hakiriho tumeye tumenye tukiyo turatunganya kugira ngo umugwa wacu gende wikwic ariko harabaye kwitegura neza ariko nkuko atari higanwa ry'umupira w'amaguru gusa turafata n'umwanya wo kubategura mu bijanye ingene bashikiriza ibyiyumviro ingene bavuga ku bijyanye n'agateka k'abandi bana baramwibarabara ariko kandi cyane cyane no gushyira kwerekana akaranga igihugu kwerekana imico y'u Burundi
mufatiye ku kwihiganwa ryabaye mu mwaka wa 2014 iryo do Janeiro mwavuze ko atarwo mupira gusa ku bindi byiyongera ko hariho nk'ibyo biteramo byabaye ndangamico ni ikoraniro ryabaye nibihe byo byavuye muri iryo koraniro icyo gihe
Ibyavuye muri iryo koraniro ni ahanini nuko twaciye bwa mbere hoho tutegwa iteka yuko ishyirahamwe ryacu rya New Generation hamwe n'indi shyirahamwe ryo mu gihugu cya Brazil tugenda mu kicicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies i Geneve cyane cyane kubona n'urwego rushinzwe n'agateka kazina muntu kugira ngo dusabe yuko abana bamwibarabara baronka itegeko ryabo ryihariye riba ngira cyo twita general comment ibyo rero twarabonye mu mwaka uheze iryo tegeko sanke ako gace k'itegeko gaha gasaba yuko abana bamwibarabara babitaho mu buryo bwiharije ryaremejwe bigaba muri kino gihe ariko araba ingene byo shobora gushikiriza kugira ngo ibihugu bishobore kubishyira mu ngiro cyo ari kimwe mu bintu bidasanzwe byavuye cyane cyane muri iryo higanwa n'uko Burundi bwaserukiye ayo andi mashyirahamwe kindi uko natwe tugarutse twaje tubandanya ibikorwa byo guhimiriza urwaruka mu gihugu kugira ngo cyane n'abatarabana mwibarabara bumve agaciro umwana mu Burundi afite kuko ashobora gushika kure agashobora gutera imbere mu byo ariko arakora byose abari inkino cyangwa ibindi twagize ibitaramo bitandukanye hari twagize kuri Centre Jeune Kamenge urwaruka ruri hafi 300 baje barumviriza abana bari bavuye muri Brazil bafata umwanya wo gushikiriza impanuro cyane ingene urwaruka bwo kwigenza ariho igitaramo twakoze hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru twakoreye mu gisagara cya Bubanza aho urwaruka benshi hafi 8,000 baje kuri stade abo bari bavuye muri Brazil bakafata umwanya wo kubaha impanuro bababwira ku bijyanye n'imyifato nziza bakwiye kugira no kugira indoto za kazoza twabikoreye ku kibuga cy'umupira i Muyinga twabanaje tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu aho abo bana baguma bariko baratanga kare bavuga bati birashoboka yuko umuntu arota gushika kure naho yaraciye mu ngorane naho yarahuye n'ingorane nk'abana babaye mu ibarabara agashobora gushika kure ibyo byari bimwe mu bikorwa byagiye birakorwa cyane cyane no mu gihe mu gihugu hariko haraca ibihe bitoroshe mu mwaka w'2015 uyo mugwi waciye ukorana n'indi migwi y'umupira kugira ngo bade barahuza urwaruka rwari rwatandukanijwe n'ibibazo ariho muri icyo gihe mu bya politiki kugira ngo bakine umupira ariko rako bari babamenyere nk'abantu baje baseruka igihugu urwaruka rwarabitaho mu mice yose bigatuma no guhuza urwaruka rwari kuraca mu kutumvikana mu buryo umwe cyangwa ubundi
ego tugarutse ku kugene muriko umwitegurira icyo gikombe cy'uno mwaka cyo mu kwezi kuza mu gikombe cyo mu mwaka wa 2014 Rio de Janeiro mwatahiye kidari umudari w'umwaka aka mwibaza abakinyi mwari mufise icyo gihe nibo benshi muri bo muzojana cyangwa mufise abandi bashasha mu gihe muriko mwitegura
Oya kubera ko ikintu cy'imyaka n'ikintu bashira imbere cyane kiradore ko turenze imyaka 16 n'igice rero urumva abari bari hari mu mwaka wa 2014 baramaze kurenza iyo myaka ubu rero tuzaba dufise abashasha bakiri bato bazagiye gukina ariko kandi hazaba ari umwe gusa yari muto cyane yari we muto y'igose mu bari bagiye muri Brazil adashobora kugenda guserukira abari bagiye muri Brazil bakaba bajyanye n'uwo mugwi ariko abandi bose bazaba ari bashasha ariko n'abanyina n'abantu kwiye kwimenyereza kandi bazi ko afite n'intumbero ko binashobotse buzwa n'igikombe kubera ko babona kumengwa rabariteguye mu gihe buhagije kimwe naco nuko abashinzwe gutegura urwo rukino banasuye guteriteka New Generation kugira ngo umwe mu bari bagiye guserukira Burundi muri iryo higanwa ari we Ronse n'ico bitikira kirato cy'inzahabu canke yabaye mukinyi mwiza mu kwinjiza mu igori azogenda nawe nyene atumiwe mu buryo bwiharije nk'userukira abandi bana uvuge kuvugira abandi ariho abajava mu bihugu nka Brazil na Pakistan n'u Burundi bazaba bagiye nk'aba ambasaderi bagiye guserukira abandi bana naho bari bagiye muri Brazil mu mwaka wa 2014 rero umugwi ni bashasha ariko hazaba harimwo umwe gusa yageze kuba yagiye mbwa ari umwana cyane igihe bagenda gukina muri Brazil
Ico gikombe kiba gute? Gitunganijwe gute? Izo nkino zimeze gute?
Muri uyu mwaka nagiye bakakora mu mugwi wo gutegura ico gikombe twagize inama mu Moscow mu mwaka uheze tuko turategura ingene gikombe cogenda hari twasanze zabikenewe yuko haba guhimiriza cyane abama imigwi y'abigeme kugira ngo ishobore kuja muri iryo higanwa uriho hazobare imigwi 12 y'abahungu n'imigwi 12 y'abigeme bazavuye mu bindi bihugu bitandukanye ariko igihugu kimwe cyose gica abahungu canke gatwara abakobwa ikindi nuko hazoba gushira ingufu cyane mu cyo twovuga conference canke ahubwo aruka ruzoronkera karyo gushikiriza ibyumviro byabo mu bijanye n'agateka k'abana cyane cyane mu guharanira teka ko kubahiriza ubuzima bw'abana babo mu barabara cancane turavye mu bihugu bimwe bimwe usanga bitoroshe aho abantu usanga batotezwa ugasanga nta nishore kwaratorerwa rero hazwa ko ugaruka rutandukanye bazagiye muri iyo higanwa badoshikiriza izo byiyumviro muri iyo nama izo inama ikomeye ihujije ugaruka ariko kandi bazobatumwe mu nabandi bategetse kugira ngo bashikize ibyiyumviro byabo ikindi kazwa ari ugushikiriza rero imico kama abana amazi iminsi bitegura mu ntambo kugira ngo bakoresheje imico yabo igihugu byabo nabo nyine bashobore guhuriza hamwe n'abandi bavuye mu yandi mahanga hanyuma badonke uburyo bwo kwiexprima uburyo bwo kuvuga bakoresheje tugenegene
mwese hamwe muzogenda mungana iki
hazogenda umugwi w'abantu cumi na babiri yo bazogenda kubera ko imigwi kirari barimwo abakinyi bakeyi si imigwi nk'uyu tumenyereye w'abantu bakuze kubera ko bakina mu kibuga gitoyi kuko ni mugwi w'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi
mu myiteguro muri ribaza ko mwiteguye bihagije mu gihe hasigaye umwanya muto
twaragerageze kubicuraba ariko hari cyane byinshi tutaraheza gutunganya kuko habari uburyo bukenewe tutashoboye kuronka muri kino gihe cyane cyane nk'umwaka wa 2014 twashoboye kubaronkera aho baja muri lokali bamara iminsi bimenyereza bari hamwe babana hamwe ariko uburyo bw'umuntu bwadukundiye muri kino gihe ntibirarengerana tuba turifuza ko binashobotse nayo bari iminsi itatu cyangwa ine ya nyuma twabona nk'uburyo twobikora ikindi haba hariho ibintu bijyanye na n'utundi tuntu bagenda bitwaje turengeye gusa ko bafite amatike cyangwa ibyo bambara mu gihe bagenda gukina hariya tutaratunganya turaronka neza turagerageza kuraba abantu batandukanye bagize atunga muri kino gisagara bashobora kuraba ice yoterere hari bamaze kutwemera ko bashobora gushigikira ariko mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu bijyanye n'ibyo by'imico n'ibyiyumviro byo gushikiriza twarafashe umwanya wo kubategura
radio ijwi rya Amerika i Washington DC reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva ego ufise ikibazo canke intererano ego ako mwoshobora kwigira iruhande kuko ijwi ntiryumvikana neza
ego ego ikiwezo nari special details n'iki niko bise ngo abana bamwe bazokena hazokena abana bamwe barasha hazokena abana bafite imyaka zingahe rero cyo kubona benshi basa bake mabarabara atazi ko bafite yakenanijemo cyangwa iyo nyine ngo barayikira bihagije cyangwa kubona atakiko na kimwe bafite cyane cyo kubona yari ifite kuko ukirinda kuca nk'uwo marekani waba abana bato bato bisaba ko kugira nk'imyimenyerezo na cyane cyane ukaba ujye na antrenema none ukora amategeko ya antrenema akwiye
reka mu mwishure
itameze ishobora gusaba kwibutsa yuko abagenda muri urwo muri izo higanwa si abana baba bakirara mu ibarabara bakibayeyo mu ibarabara ni abana baba barabayeyo bakamarayo imyaka hanyuma bakaba bari mu mashyirahamwe ariko arabafasha rero kubwibyo habasanzwe hariho ababyerekana yuko iyo shira hamwe ahanini batorishira hamwe bashimye ibyo riba ryarakoze bagashima ningene ryakoresheje umupira kugira ngo habe kumenyekanisha ibyiyumviro byabo rero twebwe abana n'abana tumaze igihe tureze usanga mu bana bazogenda nta mwana ari munsi y'umwaka amaze mu ishyirahamwe ryacu mugabo baba barabaye mu ibarabara cyo nicyo cya mbere dushimikira ko si abana dutora mu miryango si abana b'impfubyi gusa ni umwana baramaze igihe kitari munsi y'umwaka bamwe ibarabara hanyuma akaza mu ishyirahamwe ryacu hanyuma tukamwakira ku bw'ibyo agakurikirana imimenyerezo basanzwe bafite imimenyerezo gatatu mu ndwi aho ku wa kabiri ku wa kane ku gatandatu n'igihe tutari tuyitegurira amahiganwa abo bana baritegura ku bw'ibyo rero baranose akajyo keza ko kwitegura ariko kandi bamari kwarakira n'amamatch hamwe n'abandi bana bakiri mu ibarabara kugira ngo bamenye n'ibyiyumviro byabo bashobora kuzoshikiriza igihe bazogenda.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga. Nibihe ishyirahamwe ryanyu New Generation imaze gushika ko mu Burundi kuva riserukiye Burundi mu gikombe cy'abana bamwe ibarabara cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mwaka w'2014.
Byo tumaze gushika ko nibitari bike kubera ko ishyirahamwe ryacu risanzwe rifite imigambi nyamukuru itatu dukorera ko umugambi wa mbere ni ujyanye no kugaragaza gufasha abantu kumenya ingene cyane cyane guharuka ingene bakwiye kwigenza mu gutegura kazaza keza kabo icyo dushimikira ko twebwe ni ukubwira umuntu wese akiri muto yuko nawe bavukiye mu Burundi nawe baba mu ibarabara nawe baciye mu ngorane zitandukanye ko hariho ibyizigiro ashobora gushika kure agatera imbere rero turakora ibikorwa byo kugaragaza kwegera urwaruka mu maclub yacu ya New Generation asanzwe ari mu makomini atandukanye mu mashure aho dusanzwe dukorera turetse gusa ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara cyo navuga twashyitse ko gifatika cyane kwa rugo tushobora kumvikana n'abashinzwe igisagara kugira ngo batwemerere kuha impapuro z'amavuka abana baba mu ibarabara baciye mu ibarabara batigeze bandikishwa hamba akaronka impapuro z'amavuka kuko abantu barivuga kuva kera yuko ari uburenganzira bwabo ariko ugasangana ni gake abo bana baronka izo mpapuro ubu rero twebwe turafise abana abo tureze n'abandi bakiri mu ibarabara twarondereye izo mpapuro umunsi bemewe nk'abenegihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose abandi bakabantu turabafasha kubarondera amakaranga muntu kugira ngo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ikindi ni ibyo dusanzwe dukora byo gusubiza abana ku mashure muri kino gihe dufite abana bashika 75 mu mugwi twasubize ku ishuri abana biga umunsi bafite aho baba bari ku mashure tugerageza kubaha akajyo kwiga amashuri meza bashoboza gutera imbere cyane kugira ngo bashobore gushika kure twarashizeho icyo twise ikigega cyo gufasha abashaka gushika muri kaminuza ko mu mugwi w'abana baje muri New Generation haciye imyaka itari munsi ya 15 bamwe ariko baratangura kwinjira muri kaminuza ubu rero turafise abana bari muri kaminuza bavuye mu ibarabara tuja tubashyiraho uburyo bw'ingendo bashobora kuronka amafaranga yitwa ko ari nk'ingurane kugira ngo bashobore kugenda muri universite kandi bazoyasubize bafasha abandi bana batoye babo turafise n'igisata cyo kwigisha ibyo twita entrepreneuring ingendo bashobora kugira ibikorwa bito bito bakora byo kwiteza imbere aho tubigisha dukoresheje uburyo bumva busanzwe tuba dufite umugwi w'abana 25 bari bamaze iminsi ngaha baba mu ibarabara bakiri mu ibarabara ariko baza kuri ku kigo iwacu bigishwa ingene bogira imigambi mito mito yo gushobora kwiteza imbere hanyuma tukabafasha mu microfinance kugira ngo bashobore kuronka umutahe muto yo gushobora gutangura kwiteza imbere ariko atari bimeze imfashanyo zo gutanga kugira ngo ejo ntibacagenda bisesagure kuko byarangiye bumve by'ukuri ko bafite ingene bashobora kubisubiza hari ibikorwa nk'ibyo rero dusanzwe dukora n'ibyo twadusanzwe dukora iminsi yose bijyanye no gukurikirana abana bazamwe barabara ariko kandi no guhaguruka muri rusange biciye ma club ya New Generation.
Yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Thierry uratwumva watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ndi ahisa kiye mu ndamukiriza batumire ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego ufise ikibazo canke intererano
akumbure manje ntangura nkidebo bana ndanabashimira kutsimbira kiza bagize kuko leta y'u Burundi kenshi bikeneye abantu bayishigikira ariko kandi bano bantu nk'aba n'abantu beza nizera ko leta yari ikwiye kugira icyo ikoze n'indi itagifashije nyaje gituma nagomba ngire ko mbaze abo bantu mbere yo gutangura ibyo byose bari bafite uburyo bashoboye gukoresha ko abana nimba bajyanye kubateguza gukina bakabwiza ko bafite ibintu bashobora kubafashisha byo kwihembuza cyangwa ibindi. Hari abantu baba barabafashije kuronka imfashanyo za mbere bashobora gukoresha bagira bafashe no guharuka. Hanyuma Fidele numvirize bano abantu bariko baratubwira batubwiye imigambi myiza kandi myinshi cyane. Njyewe nayishimye ahanje ariko nagomba ndababaze bobo bagitangura bari bafite intumbero yahe. Ariko iyo bijya hose nibaza ko intumbero bari bafite yari intumbero yo kugira ngo ugwaruka ubaye mu ibarabara no munsi rugabanuke. Hanyuma baravye umunsi turumva ko leta bamwe irikira bakura mu ibarabara baravye umunsi ibitigiri biri mu ibarabara babona barakoze ikintu cyangwa babona ko ibitigiri byari bihari icyo gihe n'uwo munsi barabona ko koko babyishimiye ko biriko biragabanuka. Hanyuma nagomba ndababaza kandi kantu mbere yo kujya muri iryo higanwa ibyo byose boba barahiganye cyangwa baratiye ahandi hantu babona ibintu byose bagiye barakora muri rusange nta mitego bagiye barabona yagira babangamira nk'intambamyi. Kubera ko tumenyereye ibintu mwe n'ibibije abantu batangura kuyumvira icyo bigamije nyamukuru kubera koko ahanini haba harimo ugwaruka. Hanyuma jewe nagomba ndangize ndabatera intege cyane kubera ko kenshi dukunze kubona ugwaruka rwibwiriza ukabona amashyirahamwe nk'aya aja hamwe hanyuma agakora ibintu nk'ibi. Jewe ndabateye intege ni uko murakoze cyane Fidele.
Murakoze cyane mu mwishure Dieudonne.
Ako kibazo cya mbere yabajije uburyo nta buryo twari dusanganye busanzwe buri ngaho bwo gushobora gutuma dutunganya ihiganwa ngo dutware abana muri ihiganwa rya Moscou. Ariko kandi turagerageza kwirinda kugira ngo mu buryo bwose turondera ntiduhave dusanga kumbure twataye intumbero dusanzwe dufite mu ishyirahamwe ryacu. Nicyo gituma bwa 90% y'uburyo buzotuma umugwi wacu ushobora kugenda muri iryo higanwa uva mu bagenzi batanga intererano haba abagenzi bafite hirya no hino mu bihugu bitandukanye haba n'abantu bakunda ishyirahamwe ryacu ngaha baba ku giti cyabo. Ariko turirinda cyane rimwe rimwe gufata uburyo buvuye ku mashyirahamwe canke mu bantu cyane cyane bafite ibikorwa bijyanye za politiki. Kubera ko ishyirahamwe ryacu kuva dutangura tumaze imyaka ishika 20 twaririnze kwivanga mu bijyanye za politiki Imana iradufasha gushyika n'uyu munsi kubwo intumbero yacu ni gufasha ugwaruka rwose kugira ngo rushobore gutera imbere. Rero uburyo ahanini bwavuye ku nterano z'abantu batandukanye twagiye turaterereza cyane cyane abagenzi dufite hanze y'igihugu usanga ariho nk'amashyirahamwe ashobora kuvuga ati turashaka gutera intererano mugabo atazi indi nyungu tuzi ko bafise ku bijyanye n'ibidori ko birakoreka. Ku bijyanye na leta itworohereza mu bijyanye n'ibisabwa haba ubushikiranganzi bw'ugwaruka cyangwa abashinzwe kuturonka impapuro baratworohereza kugira ngo dushobore kuronka impapuro bitatugoye. Kandi turabishima cyane ko gushika n'ubu usanga bitworohereza. Ariko mu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga nta buryo bw'amafaranga twatwara none muri leta kandi siko babutwime cyane tabisaza. Ariko ahanini twagomba kugerageza uburyo bwose gukoresha ubwo dusanzwe dufite. Ariko kandi n'uyu munsi washobora guterera turacyafise akaryo gushobora kubikora. Ku bijyanye n'igihe twatangura ishyirahamwe haciye imyaka ishyirahamwe ryacu ryatangwe imyaka 98 niho ryatangurira ku buryo bw'umugaragaro dukora twaciye mu bihe byinshi bitoroshe. Ariko icyadushoboje kwari uko twari dufite intumbero y'uko tuzana ugwaruka gutegura akazaza keza no kubafasha kuba imboneza mu buzima bwabo. Rero intumbero yacu haba kuba nabo mu ibarabara ntituri simfashanyo kugira ngo dufashe abana bagowe. Intumbero yacu ni ukubwira umwana ari mu ibarabara ko hariho ibyizigiro hanyuma akagira ibyo byizigiro ukamwereka ingene ashobora kuva mu buzima bugoye yaciyemo agashobora gushika kure. Benshi mu barongozi n'uyu munsi b'ishyirahamwe ryacu n'uburongoye icyo gisata cyose cy'abana mu ibarabara n'umwana yahoze mu ibarabara n'umukozi w'ishyirahamwe niwe wabirongoye yagiye kubaserukira mu Bwongereza mu bihugu bitandukanye n'abana bafite kazoza mugabo bivuye kuko batahuye ko batategereza ko amabibazo y'uko bagowe. Rero ishyirahamwe ryacu intumbero dufise ni ukubabwira ngo birashoboka kandi ntidukunda ibintu bijyanye no kumenya ngo ni imfashanyo gusa no ko umuntu agaburira abana nk'abariko barasega bagowe. Ariko kubabwira ati murashoboye murafite kazoza murashobora kwiteza imbere mu buzima bwanyu ko twabikoze kuva muri iyo myaka yose. Abana bashika hafi 600 baraciye mu ishyirahamwe ryacu biga amashuri abandi bamwe nibo bakora ibikorwa mu ishyirahamwe abandi barubatse izabo. Ariko dushimikira cyane cyane kumvisha ko ari bo nyine bagiye kubyikorera. Ku ntambamyi tugenda turahura nazo ntizobura inamba mnyi novuga idha ya mbele ni uvujo vizo nuko usanga alige usanga tukumba kori bina zinsha reko tukagira uvujo utalib genshi chan ugasanga tuwayo buje kukora wike kani tukwale kushuwa la zinsha ikindi nicho kijanye ni vijanye ni vijaa politike usanga alaba nuwa zora kukira bati jwa vijiza ukura ninimi dufasha ninimi uganyuma uwabge yuko bidashoboka mumiche yose ugasanga abantu yumvire yuko mengo ugize ndabibazo ariko twebwe ni ico twiyemeje kutivanga kutindira mu bintu byo konona intumbero dufise naho tutashobora kureka kutavuga igihe hari ikintu kitagenze neza rero zari zimwe mu ntamba bitwagiye turahura nazo ariko turashima Imana aho tugeze uyu munsi ibikorwa twagiye turakora biko birabandanye bitera imbere
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Leo Cargo aduteye akamo Leo Cargo uratwumva
ane mwiriwe neza ngaho kwishwa ijya America mu ndamukirize n'umutumire
amwiriwe arabumva muhamagaye muri he
ego je ubu turiko tuvugana ndi mu ntara ya Karusi muri commune ya Kitaramuka
ego ufise ikibazo canke icyumvi
ego cyane cyane nari fise akabazo gato yariko reka mpere ku cyumviro ntangure ntera intege uwo yaje avugira iryo shiramo rya new generation na cyane cyane yuko ari iryo shyiramwe ririko rirafasha cyane mu kugwaruka ugwaruka ruri mu ibarabara rubereka kazoza keza ariko ngerageje kumubaza akabazo gatoyi aha yaraba uko ingorane ugwaruka mu Burundi dufise muri rusange turetse tukaba turajya kubw'umwihariko kuzerekeye ugwaruka bwo mu ibarabara arabona yuko uwo mwizero ariko aragerageza guha ugwaruka ushoboka turavye ibihe igihugu cyacu usanga kirimwo na cyane cyane by'ubukene cyanke ku ibintu byerekeye politike usanga iri ngaha mu Burundi ko tubona ko ugwaruka tubona turi mu njyahe tutabona neza ko akazoza kacu gafashwe ariko ikintu je nobona nkasa n'umushyigikira cyane nuko kuntu abana baza baragerageza abo bana bo mu ibarabara akabatwara mu nkino kandi ndumva yuko babyifatamo neza bakazana n'imidari ariko ikica gitera makenga kubera iki urundi rwaruka na cyane cyane usanga rufashwe na leta nk'umugweserukira gihugu wo udashobora kuzana n'ikintu na kimwe cyerekana mu byerekeye ingino bikaba ari nk'ibintu tudashobora gusa nk'abatahura cyane ariko nizere yuko iryo shyirahamwe new generation ryogerageza rigakorana na leta rikabereka uburyo bariko barakoramwo n'ukuntu bobo bashobora kuza barereka urwaruka uko bobyifatamo kugira ngo natwe dushobore gutera imbere murakoze ngaho kwishwa rya America
murakoze umwishure Tiodene
cyane bwa mbere na sakwariki yo mpanishwe neza kijanye na igitigiri kigenda kigabanuka by'ukuri sinovuga ko igitigiri cy'abana mwe barabake kiragabanuka cyane kubera ibikorwa twa turakora kuko impamvu ziva ari nyinshi muri kino gihe usigaye usanga naho tugerageza gufasha bamwe ariko kubwo ubukene kubwo ibibazo bitandukanye usanga bariko baragenda babwira bamwe bakaza kubwo ingeso ugasanga sukura ko bakenye cyangwa abuze ababyeyi mugabo ugasanga akora ko atamuntu ariko arababuza kuguma bazamwe ugasanga babaye benshi reko bw'ivyo haracyari icyo kibazo cyacyari kinini ariko nibaza ko umwe wese yakora ibyashoboye ahageza umwe ashobora gufasha abashoboye nk'uko twe tugerageza aho tugeza nibaza yuko tushobora kugerageza kora bingira icyo kibazo tutarebe umuti ariko gitegeza gutorega umuti n'abantu bose cyane cyane mu ngingo ziba zivuye mu bafata ingingo mu butegetsi mu gutunganya ubuzima bw'igihugu bagerageje gukora n'amashyirahamwe amaze kwerekana yuko ari cyashitse ko mu byo gufasha abana kuri cyo uwo mugenzi wanjye nawe avuze ishyirahamwe rya New Generation sirya abana bamwe barabara gusa n'ishyirahamwe ko muri izi rifasha ugwaruka muri rusange cyane cyane ku kwiyumvira gutegura zakeza kawe ikimwe mu bintu tugana no kugaruka ko cyane nuko mu kwera imboneza abandi mu gwaruka tutakwirinda gutakaza umwanya twidoga no kwa matuko turavuga ngo tubujijwe gutera imbere n'abandi canke nibi nabirya bidakozwe muri politiki canke nahari nibaza yuko umwanya mwinshi ugwaruka ruta mu gukurikira abantu biteze ko aribo babera inyishu z'ibyo bakeneye mu buzima bwabo ariko umuntu ari nk'uko wambwiye ari Karuzi umuntu yabyutse mu gito ndo akimvira agenda kuri mu murima wiwe imvura ntireka kugwa ngo nokora ko ari mu Burundi ntareka kwimbura ngo nokora ko kumbure politiki tameze neza cyangwa itagenze uko cyangwa kuriya nibaza yuko ugwaruka rukweze mu gihaho bateka gutakaza umwanya mu kurindira ibizokorwa hijya no hino ariko bo nyene bakaja mu mizi mito bagakora ibyo bavyo kwiteza imbere bagateza imbere ubutunzi Imana yaduhaye bagashobora kugerageza naho biba bitoroshe mugabo akageza gutera intambuko rero ibyo kuguma umuntu avuga kwidoga nibikunda canke bipfiriye hariya bikunda kuva cyane cyane mu migi y'ugwaruka biruka inyuma gusa abanyepolitiki mugasanga nta mwanya bafashe wo kwiyumvira ingene biteza imbere. Hari sinema twagize mu mwaka w'2010 mu matora mu ishami rya New Generation yitwa ngo iyo menya, aho gwaruka gwakurikiye mu bijyanye n'ibya politiki bazi baricuza mu nyuma bavuga bati iyo menya sinari gukora ibi canke biriya. Rero ni byiza kwirinda iyo menya ugwaruka ushoboye ahageza akoresha amaboko akoresha ubwenge naho bitoroshye ariko mashaka gutera imbere. Ndarangiza mvuga ni kuri ico shira hamwe ryacu twebwe ico tugerageza ntitwogenda gutanga ibyigwa ariko turigisha abari mu butegetsi cyangwa muri politiki, ariko tugerageza gutanga akarorero mu byo dukora tugavuga tuti niba dufashije ugwaruka ruke ugahindura ingene rwiyumvira rugateza imbere igihugu rugashika ahantu kure abantu batokibaje ko boshika kumbure bizotanga icyitegererezo no kubazi mu ntwaro bagashobora kubikorera ko bagashobora guteza imbere urundi gwaruka basanze barongoye. Rero naho tugeza gutanga akarorero kandi baza yuko muri imyaka tumaze dukora twagerageje kandi hari ibintu bifatika biboneka tumaze gukora.
Murakoze. Elize kandi duse Elize ku murongo wa telefone. Elize uratwumva?
Na mahoro kuri America.
Yego, watubwirira indi zina naho hamagayuri.
Ningenda kuri yo mu gisagara cha Bujumbura.
Yego, ufise icyumviro cha interera no? Cyangwa ikibazo?
Nagira mbanze nkeze uyu mutumbire kuri iryo shyirahamwe kuko n'ubumenga ni shyirahamwe rikwiwe gukwezwa ku bikorwa byakoze. Unarabye n'igihe cyatanguriye kuko nabonye umenga ryatangwe mu 1998 byari ibihe bitoroshe habonetse imfubyi nyinshi kandi navuga ati bitari na byiza mu bijyanye n'umutekano, ariko bo baritanga baza gufasha guharuka rwari ruhejeje kubura ababo ruri mu ibarabara rutagira ikirufasha. Ego uyo Imana nibahezagire. Ariko nagoma ndamubaze mbega arabye ugwaruka bakiriye muri ibyo bihe bya 90 n'ugwaruka bari kubarakira ubu barabye ibyiyumviro rufise babona yuko ibyumvira ari bimwe. Ni kibazo kijyanye n'inyigisho batanga nko mu 90 nimba ibyumvira atari bimwe baba barahinduye inyigisho babaha nimba ibyumvira atari bimwe n'inyigisho ntabwo zitegereza kuba zimwe. Hama ikindi nagumana mubaza ati mbega bo babakorera he ego kugira urumva ko ari abantu bakora ibintu byiza umuntu agashobora no kubagendera akabasaba n'impanuro zitandukanye. Ego nicyo murakoze.
Murakoze mu mwishure.
Kukijanye n'ibihe byari bitandukanye niko, ariko kandi handi naho nyine ugasanga n'ibyatuma abana baza mu ibaraza bitandukanye. Hariho abana baza mu ibaraza kubera ko babaye imfubyi ku bw'intambara mu myaka 90. Uyu munsi bamwe benshi mu turo turafasha muri kino gihe dushimikira kubana usanga abamama babo babibungenze batari babiteguriye canke bafashwe ku nguvu ugasanga umwana aravutse nyina ntashaka kumubona kubera ko amwibutsa ibihe bigoye yaciyemwo se ntamwemera ugasanga bamutaye ngahamwe baranta n'izina afise. Hariho n'umwe mu bana bazogenda muri iri higanwa ryo mu Moscou twamutoye ahatwe kwitwa n'umuvyi wiwe kubera ko atashaka kumubona kubera amwibutsa ibikomere yari yahuye nabyo. Hanyuma turamutabaraza mushyirahamwe uyu munsi ariko atera imbere mu mashuri ko arashika kure. Rero imvo zituma baza mu ibarabara zari zitandukanye 1998 n'uyu munsi, ariko inyigisho twe dufite ni imwe. Inyigisho ntigeze ihinduka kandi ntizokigera ihinduka. Inyigisho niyo kubazana gutahura yuko umuntu wese Imana yamuremye imufitiye umugambi, naho wavukiye ku babyeyi batagukunda, naho wayidusanze uri imfuzi, naho waba witanze ababyeyi bapfuye, ukuri huri umuntu Imana yakuremye igufitiye umugambi kandi yuko uri nyinshi ibibazo mu gihe cyawe. Rero tubazana gutahura yuko naho bakwita umwana mwibarabara ntiwabyaye n'umwibarabara n'ibarabara uri nyinshi ibibazo. Ni gutumenya ingabire zawe n'ubwenge bwawe uzukoreshe kugira ngo ugire icyo umariye abandi no gushobora guteza imbere igihugu naho ubaye. Inyigisho yacu igarukira cyane cyane gushimikira kuvuga ngo umuntu wese arafise icyo
cy'amari yabandi kandi abantu bose baramukeneye ku byivyo ni byiza kumenya ingabire yiyo ngashobye kwikoresha ku bw'abantu cyo cigonya mukuru dutanga kuri abo bana no kurundi gwaruka gose kandi nikizo kugira gihinduka kuko ntituza kubasigurira ibijyanye n'ibihe bya politiki bya kaisi cyo twatwa turashimikira ko twe tubereka imbere muri kazoza ko twibaza ko kimwe mu bibazo ugwaruka ku Burundi rufise n'ukuraba cyane inyuma namankunda gucokoza niko ndabigisha nkababwira nti yaba umuntu yo haya abana b'abarundi gukora imodoka retroviseur yabaye nini ya gusumba parabrise kubera ko buraba cyane inyuma gusumba ko baraba imbere kubwibyo rero tuvuga tutwereka tubazane kubona cyane imbere muri kazoza kurota binini kwiyumvira gushika kure mwaka wa 2016 twatwaye abari bagiye kuhigana mu buryo bwo kwiruka muri Brazil naho nyene wabaye no sumudori w'inzahabu wa mbere ari mu Burundi byabyoshye kubona umwana twatwaye kuri Place d'Independance ahagaze bari kwavuze indirimbo y'Uburundi asidrapo y'Uburundi yabaye wa mbere mu higanwa gisi yose mu kwirukanka mu buryo bw'amagambo muri Brazil byari byoshye kubona yuko bishoboka ku mwana yari yatawe n'izina twe twari mu ayako ntiyarazi n'amazina yiwe uyu munsi ashobora guserukira igihugu kuri urwo rwego rero inyigisho twebwe ntigeze ihinduka kandi izoguma ari inyigisho imwe naho ibyatumye abaza mu ibarabara biba bitandukanye.
Jackson nawe nyine yaduteye akamaro. Jackson uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ego ndabahamagaye ndi muri Tanzania mu.
Alo?
Ndabahamagaye ndi muri Tanzania mu nkambi ya Ndutimpondo.
Ego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Ikibazo ndagifise kandi n'icyumviro ntera ndagifise.
Ego.
Kibazo ndagifise ni cyumviro cyose ntera ndagifise.
Yego, gishikirize.
Je icyumviro nashaka guterera. Muri iki gihe urabona ugwaruka ni gwishi kandi ugwaruka niko kazuza ku Burundi. Mu gihe rero kazuza ku Burundi twasaba nk'uyu mutumire twamaze kuronka hano ku Radio ya Amerika yuko yoza araraba ikibazo kiri mu gwaruka na ndetse nimba bishoboka yuko yoza arashika nko kunuze akaraba nk'abantu boza barashika muntu uzira mu makomini hagati no mu ntara kubera harawusanga intara cyangwa amakomine gwaruka adashaka kuronka izo nyigisho za kazoza k'igihugu cyacu. Halo,
murakoze.
Kiyo mwacha narisise ikibazo fise.
Yego.
None nashaka ndamubaze none nka nk'impunzi ziba zarahunze cyari muri icyo gihugu izo nyigisho zitegerezwa kuzironka gute ko badashobora bataronka kubigisha kubwira bazitegerezwa kubungabunga igihugu cyabo akabazo kagira kabiri none nk'umuntu nko mu makomine cyangwa ku mitumba kabo bantu bashaka kuba barigisha gwaruka kumwene batwe kwikora muri kazoza kusa katabahari none bazoboneka gute kugira bakwiragire kugira umuntu wese agenda amenya kazoza kiwe umwe nakwiye gutegura ubuzima bwiwiwe n'igihugu kiwe avukamo.
Murakoze, reka mumwishure Dieudonne.
Ego kubijanye nibijanye n'inyigisho dutanga mu ishyirahamwe ryacu rya New Generation turagerageza uburyo bwose bukoresha uburyo gutumatumana kwa makuru butuma ibyiyumviro dufite bishobora gushikirwa rutari ruke haba ari mu hagati mu gihugu cyangwa bari hanze igihugu bari hanze igihugu na ugenda kuhingangurukana bumenyi mukarondera kuri Google New Generation Burundi urashobora kubona ari site internet cyangwa ari Facebook cyangwa uburyo bwose butandukanye ukatwandikira tukaraba yuko dushobora gufashanya mu byiyumviro bitandukanye n'ibyigwa bimwe bimwe turagaragaza kubishyira aho abandi bashobora kubikurikirana aho baba ari hose ariko cyane cyane mu gihugu hagati dusanzwe dufite imigwi dukorana n'ivuga ama club ya New Generation ego nitwokwira igihugu cyose ntibyoroshe ko arandi mashyirahamwe ariko arabikora ariko turakorera mu ntara zitari zike n'amakomini atari make n'amashure yisumbuye n'ubu mu minsi yeze twari dufite kunagura kw'abarongozi b'ayo ma club yacu bava mu mico itandukanye igihugu ni ishira hamwe cyacu tugerageza gukorera hose aho dushoboye gushika mugabo ntitubishobora kubera rimwe rimwe uburyo butaba butworoheye kubw'ibyo rero umuntu abakeneye amakuru atwandikire kuri email hariho igisata gishinzwe kumenyesha amakuru cyo gifasha ugaruka rugomba gukurikira inyigisho cyangwa abadutumiye bagomba kwiga kuri ibyo nk'ubu twakorana n'amashyira hamwe yandatandukanye abaskuti n'ahandi tubigisha ibijyanye no kuba imboneza cyangwa leadership n'ibikorwa dukora iyo badutumiye rero nk'abadutumiye batangwe bateguye inyigisho turagenda tukazibashikiriza abandi nabo bakaza amakurebe yacu ya New Generation aho dukorera mu gihugu hagati ariho kandi no mu buhinga bw'utumatumana kw'amakuru mu gihe tuba tuko turigisha cyane cyane ibijyanye no kuba imboneza canke ngene mwese yashobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe kuri ambadire na aho dukorera kuri Avenue du Large mu Kinindo hafi y'hotel itwa Royal Palace umuntu ahashitse atabona icyapa cyerekana ishyirahamwe rya New Generation aho niho dukorera iminsi yose abariho abantu biteguye kwakira abaje gutanga ibyiyumviro canke abo bana tuba tuko turafasha n'urundi rwaruka tuba tuko turafasha
Eric aduteye kama Eric uratwumva
ndabumva
ego watubwire n'izina n'ahamagaye uri
yo ni twa Eric n'ahamagaye ndi mu cha Congo
ego mufise akabazo canke intererano
yo ikibazo nari se ku aserukira ni generation akabazo kandi nari se nagomba kumubaza uwo abategura iki mu gihe politiki y'igihugu cy'Uburundi tubona yuko bariko baregeranya abana bari mu ibarabara bakabegeranya ku nguvu babajyana nk'ishyirahamwe n'igihe nisanzwe riharanira agateka k'abana bari mu ibarabara nta migambi iyo bari ifise yo kugira gegere bajya abana ribabaza igituma baragiye mu ibarabara nabo nyine kugira ngo babe mu bandi bashobora kwiyegerezwa nk'uko byari bisanzwe kwiyegereza abandi bana
murakoze
yera nabaye itse allo
yego
nagomba kubaza none ibi amahiganwa yamayita bayamayita amahiganwa y'inkino gusa nta bindi bintu ihora yitaba ngo ibintu bishobora gutuma abana bagenda kurata ubwenge wabafise abahuza abana bo ku isi kugira ngo twumve ibikorwa bya New Generation ukuntu byama bigenda bite
reka
ikibazo nari ibise nacyo ko numba rimaze imyaka 22 iriko yoba ikorera mu gisagara cya Bujumbura gusa cyangwa mu gihugu hagati naho nyine byo bayifise ibigo by'abana byo bajyarakiriye rifasha mu buryo bwo kwiga no mu buryo bwo kubaho
murakoze reka abishure mu mwishure Dieu Donné
ego urakoze kubijanye n'ishyirahamwe ryacu turadusa cyane kuri kino kibazo cy'abana begeranywa kugira ngo bave mu ibarabara icyo twe tugerageza gukora turegera abariko barabikora kugira ngo tubabaze ingabe ko barabikora rimwe rimwe tugashobora gufasha hariho nk'abana bamwe usanga kuko twa tuno tumenyereye mu bikorwa dukorera mu ibarabara kuko turakora n'ibikorwa dukorera abakiri mu ibarabara tukabasangayo tugakorana tuba tubazi benshi tuba tuzi amakuru yabo ngo nk'iyo hagize abagira n'ingorane tubaza guhamagara nk'ejobundi baje kuduhamagara umwana yitabye Imana kugira ngo tuze kumufuba ibintu nk'ibyo rero usanga iyo tumenye amakuru y'ingene ko biragenda leta irabikora turagerageza gufasha ugasanga rimwe rimwe turavugane n'abari mu bushinzwe umutekano bakaba tuhereza bakatubwira bati nimudufashe kuraba ingene busubira iwabo turamaze kubikora rimwe rimwe iyo dushoboye kuba umwanya wo kushobora kubivugana ariko kandi nugerageza gusaba kugira ngo abana ntihasange hariho abana bahohotewe turagerageza aho dushoboye aho tugeza kuvuga ngo tubishobora muri rusange ariko aho tugeza cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura baratworohe zadane mutekano kugira ngo dushobore gufashanya mu gusubiza abana muhira iwabo ikindi naco nuko mu byifuzo uko na icyo kibazo kijyanye nuko dukorera hagati mu gihugu n'amazu kivuga mugabo kubera ko tudafise ibigo byinshi byo gufasha abana n'uburyo bwinshi ko kubarera ntibyoroshe aho dukorera mu maclub yacu ya New Generation aho duhuza urwaruka rutari n'abana mu ibarabara mu makomine atandukanye y'igihugu aho dusanze ufise nkaho uri muri Congo mu Gatumba trafite yo club ya New Generation komene n'ubundi twahorayo mu mafarumasi yatwo turagirana n'abajene bari muri iyo club tuba turi mu mice itandukanye aho tugerageza guhuza urwaruka rutandukanye rero nuvuga nti mu bijyanye n'ibyo gerageza gukora ntidushobora kuvuga ngo twoshobora ibibazo byose ngo tubitorere umutsi ariko ababiza amatukona ko tumaze gukora ibitari bike mu bijyanye no gutegura kaduza keza kugwaruka mu guhiganwa uyu munsi turacyari mu by'umupira cyane no nonora imitsi byo cyaje za Olympique twaragiye mu mwaka wa 2016 muri Brazil mu bijyanye no guhiganwa mu kwiruka aho twatahanye imidari itatu y'inzahabu mu bijyanye no kwiruka nka no gutera mapfana Javero hanyuma bamwe mu bana babiri mu bana baturetse muri generation baragiye mu Bwongereza kumara igihe bariko barahundi rwaruka biga ururimi rw'Icyongereza mu gisagara cya Cambridge ariko kandi bagaragaza kwiyumvira hamwe ingene bogira icyo baterereye mu kugira ngo ikibazo cy'abana bamwe baragiye dore ku muti mu bice bitandukanye byo ku isi rero turagerageza rwaruka abana bari muri generation bariga ibijyanye n'ubuhinga bwo gukoresha amaoperateur kugira ngo bashobore kuraba ko bashobora kwidevelopa mu bindi bashobora kugenda guhiganwa n'abandi ariko gushika ubu tumaze kubikora mu bijyanye n'umupira hamwe no kwiruka gusa
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Guillaume ratwumva
ndabumva
yego watubwira irindi zina naho hamagaruri
ndasine Guillaume ndi Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ikibazo cyangwa ikibazo umutumire
yego
ikibazo cyari dufite twebwe nk'ubu bo icumbi byo bakora kari byiza kandi byiza bisemeye kandi ishyirahamwe ryabo rimaze gutera imbere kabisa fureesitasiyo none nk'abo baba bakeneye kugira ngo babaronke cyangwa batange izo nyigisho hariho abana benshi nk'ubu bari mu ibarabara badafite iyo bajya badafite iyo bakiriye uyu munsi barimo barabirukanka nk'abapolisi kubera ibyo ngingo iheruka gufatwa na leta nabo rero babuze bajya niyo bapfa ubu barara mu makanevu ese abo bana badushobora abandi ko tumva hari amashyirahamwe nk'ayo aguma bayo bakira kandi leta nayo itari mwira bakira ikibazo dufite n'icyo
murakoze mu mwishure
nibyo dukorera mu Kinindo kuri Avenue de l'Ange iruhande y'Hotel Royal Palace ariko kandi nshobora kubamenyesha ikintu kimwe na twebwe ntidufite ubushobozi bwo gushobora gutora inyishu y'ibibazo byose turaterera mu byiyumviro tugafasha abana biba byihutirwa cyane ko bafashwa kubera ko hari abo usanga ari batoye gusumba abandi ntitwoca tuvuga ngo ejo mu gitondo abantu bose bahuye n'umwana mwibara baramuzane mu ishyirahamwe iwacu ngo cyo tutorere inyishu y'ikibazo ariko iyo bamazanye cyane dusanze ko byihutirwa tukaba dufite uburyo bwo kubikora turabikora iyo tutabishoboye turafite andi mashyirahamwe asanzwe akorera ngaha ko twe twenyine dufasha abana baza mu ibarabara turaheza tukabaza ayo andi mashyirahamwe ko ashobora kudufasha ashobora kubakira ariko rero byihutirwa hari umwana yakomeretse bagonze cyangwa umwana mutoya cyane yabuze yaza kandi akiri muto rwose tukaba tubona ko twagerageza kuharondera cyangwa tukamufasha abantu baheza twakura turafite telefone 68 188 ubusa 168 188 000 kugira ngo tubahe impanuro canke turungike abashinzwe ibikorwa bimwe bimwe kuza kubaraba ico kibazo ngira bashobora gufasha mu gutorera umuti ariko hanini si ico twohanura nuko umuntu wese ahageza muzashoboye yofasha birababaje kandi abiteye isoni kubona umwana imyaka 5-4 arara mu ibarabara mu gihe abantu bafise aho baryamye mu gihe abantu bafise uburyo bw'ingico bashobora kwifashisha ugasanga ejo mu gitondo nitwamusanga yarakuze ari umusuma canke atwara iki canke kiriya ugasanga twarabigize mu ruhara kubera ko tutagize icyo dukoze mu gihe twari tubishoboye rero nibyo by'ishyirahamwe gusa nasubira gusaba kandi n'abari mu butegetsi bafite uburenganzira batwara amakomini atandukanye ko bogifata nk'ikibazo gihambaye kugira ngo ntibareke abana ngo bagume bakurira mu ibarabara kuko ejo bazogorana usange bisabye uburyo bwinshi bwo kubakurikirana kandi byari gusaba buke byo gushobora kubarera
murakoze radio jibiri amerika washington dc mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye gufasha abana muri rusangi cyane cyane abana bo mu ibarabara bigirwa n'ishyirahamwe ridaharanira inyungu new generation riyobowe na Nahimana Dieudonne mu ikivugo mwari mufise mu mwaka w'2014 igihe mwaja na abo bana muri Brazil cyari girizina ikivugo cyo muri uyu mwaka mu gihe mwitegurira kuja mu kwezi kuza muri Moscow mu Burusiya ni nanje ndinagateka ngo tubwira muri make ivyo vyivugo ico bisigura n'ikibitandukanye.
Ego ubwa mbere girizina cyari ikivugo gishibikira cyane cyane kumenya yuko umwana naho abamwibarabara afise uburenganzira bwo kwitwa izina no kwitwa umwana nk'abandi taruko bamufata nko kumengo yabyawe nibarabara, ariko cyane cyane kugira ngo n'igihugu kimuhe uburenganzira bwo gushobora kwandikwa ashobore kwemezwa mu mategeko. Ikindi nacu bure muri kino gihe tuko dushimikira cyane cyane kuvanga ndi nagateka kugira ngo abantu nibavambe babone uko umwana araye mwibarabara mengo ni inkozi y'ikibi, umengo ni umusuma, umengo umuntu wese amwikeka nko kumengo nta ni gikoko, ugasanga ntiyumva ko afise uburenganzira bw'undi wese afise, ugasanga rimwe rimwe umuntu juste kora ko agiye kumusaba aramuhohoteye amufashe nabi, ugasanga hari umuntu yivye muri aka gace kana akagacafata bose n'umwana wamwe barabara bose akamutwara kumufunga kubera ko gusa atakaranga muntu afise kubera ko atafise umuryango ahaza kuryama, ugasanga siwe yabyigize nawe yari kwifuza kubaho nk'abandi bose, ariko kubera ko yisanze araho nko muri kino gihe uri kurarengana wakubaza ati zana karanga muntu ugasanga ntakufise, ubwo nyine nshobora gucavuga ati umuntu ni inkozi y'ikibi canke yobari korakora ibintu bitari byiza mu gihugu, ariko ugasanga rimwe n'ukwera ko umwana yakuze arabura umwandikisha arabura ingena rero kuburenganzira nk'abandi bose kubyizera bisaba yuko umuntu atohoza amaze kumva yuko umuntu arara mwibarabara bakumva yuko afise uburenganzira kumbure naho biba bitari mu mpapuro ariko afise kubahirizwa agateka kiwe nk'undi muntu wese. Ibyo rero si mu Burundi gusa, iyo tubwiye mu mihiganwa nk'ibyo ntituba tuko turavuga ku gihugu c'iwacu gusa, tuko turavuga ku isi yose uko ibibazo biba biriko birakoreka no mu bindi bice, kumbure hari ahandi binakoreka cyane gusumbi wacu. Rero kubw'ibyo tuba tugiye gutanga icyo civugo ngo abandi bose bacumve bamenye ko uwo mwana siyo yavyigize, akeneye kubahirizwa, akeneye gufashwa muri ubwo buzima arimwo, ntamufate nk'igikoko nk'udafise uburenganzira nk'ubw'abantu.
Naho muri ico gihe mu mwaka w'2014 gihe haba iryo koraniro haheze igikombe c'isi yose c'abo bana bo mu ibarabara kirangiye, iryo koraniro ryaravuyemo urwandiko rwashikirijwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Urwo rwandiko rugeze he? Nikiye rwashaka gushikako?
Navuze mu ntango yuko ubu rwandiko twaragiye kurushikiriza jewe n'undi yaserukira ishirahamwe rye muri Brezil rifasha abana twagiye i Geneve, turaronka akajya gushobora kuvuga imbere y'inama ishinzwe agateka kazi na muntu, dushikiriza urwo rwaruka ruve muri icyo cegeranyo cy'abo bana bari bashikirije, niho haciye havamwo rero novita itegeko canke itegeko ryunganira irindi tegeko ry'agateka gahabwa abana twita comments, rivuga yuko rivuga mu buryo bwiharize yuko abana bamwe barabara batubafata nk'abana bagowe gusa muri rusange, kubera ko hariho itegeko rifasha abana abo bitari vulnerable cyangwa abana bafise ingorane, ugasanga ntibatahura yuko umwana amaze umwaka cyangwa ibiri aba mwibarabara afise kamere kandi katari cyo kimwe n'umundi mwana wese w'imfuvi cyangwa afise ingorane. Ndabaha akarorero mu buryo bwo kwiyumvira k'umwana aba mwibarabara, iyo ufashe umwana amaze imyaka itatu aba mwibarabara ukibaza ko icyo umufasha kumuha icumba ryamamwo ukamwinjiza mu cumba cugara ngo aryamemwo iryo joro ryose nasinzira, kubera ko mu byiyumviro byiwe ntamenyereye kuba ahantu hugaye, ugasanga rero kugira ngo umuzane kunezerega icyo cumba ubanza kugira icyo ukoze kugira ngo umuzane guhindura ingene yiyumviye. Rero wasanga hariho ibikorwa bikorwa haba n'amareta asanga amashyirahamwe byo kwihutira gutora inyishu gufasha abana mwibarabara ariko batiyumviriye ibyo abo bana bahuye nabyo muri iyo myaka yose kugira ngo bafashe kubanza gukira. Rero iryo tegeko rero ryari itegeko riza kugira ngo risigurire abashinzwe gufasha abana bamwibarabara cyangwa bamwibarabara yuko bakwiye kubafata mu buryo bwiharije, ntibafate gusa nk'abana bafise ingorane gusa muri rusange nk'abandi bose, ariko babitwararike mu buryo bwiharije. Rero iryo tegeko ryarasohotse, iryo general comment yarasohotse umwaka uheze, ubu rero tuba tugerageza gufasha n'andi mashyirahamwe kugira ngo ushikire amareta amashyirahamwe
batangure gukora bahagaze kuco kucashize ko muri izo ngingo.
Yego, mwa mu mabanga mujejwe kuyobora ishyirahamwe New Generation mwaratembeye mu bice bitandukanye byo kwisi, mwitegereje mubona ikibazo cerekeye abana na cyane cyane abana bo mwibara baracyarahagurikiwe bihagije mu makungu muri iki gihe.
Ni kibazo mu myaka nk'itanu iheze kitavugwa. Amashyirahamwe yaragerageza kubikora mu bice bitandukanye mu bihugu byabo, ariko nta bikorwa bihumuza amakungu byari bihari. Nicyo gituma rero uravye muri iyi myaka duhereye kuri iryo higano y'umupira w'amaguru, ayandi manama mpuza makungu atangiye kuba biratangiye kuvugwa cyane, ku buryo hashizweho n'umunsi wo kwibuka abana baba mu ibarabara mugabo utaramenyekana cyane gose. Twibaza yuko uko iminsi ziragenda icyo kibazo kizohagurukirwa kigatorerwa umuti, cyane cyane kubera ko cyahinduye ingene abantu bakibona. Abantu bari bazi yuko abana bo mu ibarabara ni ingorane, kubafasha gusa kugira ngo twirinde ingorane, ariko ubu barabonye yuko abo bana bafite akamaro, bashobora kugira icyo bamariye igihugu, bashobora gutera iteka imiryango yabo aho baje bava. Ubwibyo rero kiriho kiravugwa cyane muri iyi myaka itatu ine itanu iheze, bice cyane cyane kuri iryo kuri iyo mahiganwa. Ariko kandi tumaze kubona n'ingingo zitangura gufatwa mu maleta atandukanye, mashyirahamwe atandukanye, biriko biratuma abo bana bafashwa n'ingoga gusumba uko vyahora kera.
Mwatangaje ko mumaze gusohora, simbombye kuvuga kwirukana, abo mumaze gufasha bamaze kwiteza imbere mu mugambi mufise gutuma baba imboneza bakiteza imbere, abangana barenga 600 kuva mu mwaka w'1998. Ibyo bitegeri birabashimisha cyanke mutegekanya no gukora kurushiriza kugira muronke ibitegeri birengeyaho?
Ibyo bitegeri ntibishobora kudushimisha mu gihe akiri ha abana bo mu ibarabara, kuko twebwe icyifuzo nyamukuru n'intumbero nyamukuru dufite nuko icyo gikorwa twogira umunsi umwe tutakigikora, atari kubera ko tuzoba tudashaka gufasha abana mugabo kubera ko atabana bazoba bakihari barara mu ibarabara. Ntitunezerewe kuzoba abantu babandanye imyaka 20-30 dufasha abana mu ibarabara, kubera ko hatashoboye gufatwa ingingo zotuma badasubira kuja mu ibarabara. Rero igihe tutarashobora kubona icyo kibazo gitoreye umuti muri rusange, ntituravuga ngo rero biradushimisha kubera ko twarakoze mu buryo buke twari dufise, ariko kandi hatariho byinshi byo gukora. Intumbero yacu ni uko umunsi umwe twokugara ibigo byose turavuga tuti nta bana tugifite tugiye gukorera mu bana, ntabwo dusangayo, dusanga baratashe bose baba mu miryango. Ku bw'ibyo niho tuzonezerwa ko tuba twashyize ku kintu gifadika. Ibyo rero nabyo tuzobitorera imiti twenyine, bisaba gukorwa n'imigwi itandukanye. Intumbero yacu nyamukuru ni uko atamwana akwiye kuba mu ibarabara, umwana ari mu ibarabara akararaho ahantu hari abantu bakuze n'imiryango. Ni igitutsi ku muryango, ni igitutsi ku mukibano, ni igitutsi muri aho gace kanaka barimwo no mu buryo bw'igihugu muri rusange. Kubw'ibyo rero ni kibazo umunsi kizoterega umuti tukabona nk'uko hari ibihugu ugendamwo biteye imbere vyaburayo, ugasanga yego bariho mugabo ni bake cyane kubera ko bagerageje gutorera inyishu ibibazo byatuma baja mu ibarabara. Nitwabona ivyo tubishitseko tuzoheza tuvuge tuti aha naho turashobora kuruka tugakora ibindi.
Abo bana mufasha bagizwe n'ibitsina bitandukanye?
Ego, turafise abakobwa n'abahungu bashaka hafi no kungana mu bice by'abari mu ishyamba.
Mu kurangiza, ni ubuhe butumwa nikiye mutaba mwanose akanya ko kuvuga mwoshikiriza bari kora twumviriza?
Icyo butumwa dushaka gushikiriza nuko hari ibyizigiro mu Burundi, hari ibyizigiro ku muntu wese bari kwarasa nk'uko umengo yebuye yatawe yibagiwe, umuntu ashobora kuba ari kwaraca mu ngorane akabona umengo ni zinini cyane. Icyo yibaza rero umwana w'imyaka 5 atazi muri mvura iri kwirabwa i Bujumbura, atazi aho aryama, atazi byaza gufungura ku mugoroba, ariko ejo mu gitondo ugasanga Imana iramushoboje arabivuyemo, arabaye umuntu, arayiteza imbere, arafashije umuryango. Nicyo gituma ata muntu yotakaza ibyizigiro ku giti ciwe, nicyo gituma tutotakaza ibyizigiro no mu gihugu muri rusange. Igihe kumbure utatuko turagerageza ugasanga hari ibintu bitaragenda neza cyane, ugasanga kumbure ugugwaruka nk'uko bavuga bose ntibafise ubudi cyangwa niba ariko bariteza imbere mu gihugu cyangwa ubundi. Ni uko bishoboka iyo abantu bashize ingufu hamwe.
Mutubabarire, umutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone Tako tuvuga ku byerekeye ikibazo cy'abana bo mu ibarabara. Tako tuvugana n'umutumire wacu na Imana Dieudonné ayoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abo bana bo mu ibarabara, abana muri rusangi, ngabona cyane cyane abana bo mu ibarabara, kugira bashobore kwiteza imbere mu buzima bwabo. Bakaba batanguye iryo shyirahamwe ryabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani. Iryo shyirahamwe rikaba rero nk'uko tubivuze rishimikira ku byerekeye gufasha abana bo mu ibarabara. Hanyuma rero tushimiye rero umutumire wacu Nahimana Dieudonné kuba yitavye akamo twamuteye ikiganiro tubafitiye uno munsi kikaba kigarukiye ngaha. Turamushimiye rero Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana muri rusangi na cyane cyane abana bo mu ibarabara mu Burundi. Dushimiye rero namwe mwese mwaduteze amatwi abashoboye kuduhamagara bakadutera akamo gashikiriza ibyiyumviro bagashikiriza bakabaza n'ibibazo. Namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro bari kumwe nanje Fidele Niyongabo, ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza, ndabatumira no kubandanya dukurikirana mu biganiro byacu biri imbere.
Ni radio ijwi ya Amerika.